Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano yi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri nosaha kuri uno munsi wa kabiri itariki 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2018.
Niba hari imyanya 80 y'abadepite umukandida w'igenga bivuze ko haranira umwanya umwe, kuki batamusaba kimwe cya 80?
Uyo ni Mpayimana Philippe aheruka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda, asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida yigenga kugira ngo aronke abashinga amateka muri leta. Iyo nkuru hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi harimo niyerekeye icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence yemereye abanyirani yuko leta zunze ubumwe za Amerika zubafata mu mugongo. Zose twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro. Oriane tiyatangurira ha muri leta z'umwe za Amerika ibiro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche ha muri leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere byaranse kugira icyo bishikirije ku makuru yuko Perezida Donald Trump ashobora kuzobazwa ni ibibazo n'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller asanzwe ari mu matohoza yaboba barakoranye n'Uburusiya mu guhungabanya amatora ahitiye. Mueller asanzwe ariko aratohoza ku ruhara rwa Trump n'abamwegereye mu matora yo muri 2016 yigeze kuyobora ibiro bya FBI bijejwe gukurikirana inyamiramabi kuva mu mwaka wa 2001 gushika 2013. Aheruka kandi guhana bamwe mu begereye Trump barimwo General Michael Flynn yigeze kuba umuhanuzi wa perezida mu by'umutekano w'igihugu. Ikinyamakuru The Washington Post cyandikira ha muri leta z'umwe za Amerika kiremeza ko uwo mushyiriza manza mukuru ashobora kuzobaza Trump mu ndwi ziri imbere, ariko aho bazobonanira hamwe n'igihe bazobonanira ko n'ingene bazobonana biracari mu biganiro hagati y'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'ibiro by'uwo mushikiriza manza mukuru. Intumwa zo ku rwego rwo hejuru za Korea ya ruguru zibiri murambabarira kuri uyu wa kabiri zabonanye mu biganiro amaso mu yandi. Ivyo bibaye nyuma y'imyaka ibiri yari yaciye bidacana uwaka ibiganiro bitumbereye ku nkino za Olympique. Inyuma yo kudacana uwaka rero kwatewe n'umugambi wa Korea ya ruguru wo gukora ibigwanisho bya nucléaire. Ivyo biganiro byatanguye kuri wa kabiri byitezwemo kuvugirwamo kandi nimba ivyo bihugu bibiri bizokwemera gutambukira hamwe mu birori byo kugurura izo nkino za Olympique. Ibindi bashobora kuganira ko birimo gusubira guhuza imiryango y'abanyagihugu bavyo baba muri kimwe muri ibyo bihugu batandukanye hamwe no kunagura imigenderanire. Leta z'umwe za Amerika nta ruhara ifise muri iyo mibonano. Perezida Donald Trump ariko yarashimye iyo ntambwe yifuza kandi ko boganira no ku bindi birenze kuri izo nkino za Olympique. Yaremeye kandi ko yiteguye kuganira na Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong-un igihe gikwiye nicashika. Icegera cy'umukuru w'igihugu aha muri Leta z'Ubumwe za Amerika nyene Mike Pence ategekanye kugendera ibihugu bya Yordania, Misiri na Israeli mu mpera z'uku kwezi turimwo. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro vyiwe. Alisa Farah ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vyiwe avuga ko urwo rugendo ruzoba rugamije kwemeza kandi ko Amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu bicuditse muri ako karere kugira bagwanirize hamwe iterabwoba no gukomeza umutekano wa Amerika. Urwo rugendo rutekanijwe kuva ku matariki ya 19 gushika 2023 muri uku kwezi kwa mbere rwari rwatebejwe n'icuka kibi cyadutse muri ako karere nyuma y'aho Perezida Donald Trump atangarije ko Amerika igiye kuzokwimurira ambasade yayo muri Israel iri muri Israel ikava i Tel Aviv ikimurirwa i Yerusalemu. Pence ashobora no kuzoganira n'abategetsi b'ibyo bihugu ku kibazo cy'inkehwa z'amadini ziburagizwa ndetse zikanahotegwa muri ako karere. Umuyaga w'igihusi uvanze n'imvura wagaragaye mu gihugu cya Madagascar mu mpera z'indwi irangiye wishe abantu 29 ukomeretsa abandi batatu abandi babiri gushika ubu ntibaramenyekana irengero. Ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Umuyaga witiriwe Aba Ava waciye muri iryo zinga ku minsi ya gatanu n'uwa gatandatu wabangamiye cyane igice cy'ubuseruko bw'igihugu. Ikigo cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza muri ico gihugu ca Madagascar kivuga ko abantu barenga 13,000 bataye ingo zabo, abanyeshuri barenga 16,600 nabo barahagarika ivyigwa bishobora kuzosubira gutangura ku munsi wa kane kubw'imyuzure hamwe no gutinya ko ubutaka bubasenyukirako. Mu kwezi kwa gatatu 2017 igihusi nk'ico citiriwe Enao naco cahitanye abashika 78 muri ico gihugu nyene. Umunyayirani w'imyaka 22 yari mu bafashwe mu myiyerekano ihitiye muri Irani yarafiriye mu ibohero nk'uko bishikirizwa n'abashingwamanza babiri bo muri ico gihugu. Umushingwamanza asanzwe ari n'umushingamateka muri Irani Mahmoud Sagedi yavuze ko yabwiwe ko uwo musore azwi ku izina rya Sina Ganbari yiyahuye. Uwundi mushingwamanza nawe Teyebe Siavashi yavuze ko yafatiwe mu myiyerekano ku murwa mukuru Teheran.
Urakoze Aloise ku makuru udushikirije. Ubu naho ni umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi ivuga ko amashyirahamwe 23 yatanguje umugambi teshugute wo guhamagarira abanyagihugu kutemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro atabaho. Mu kiganiro Terence Ntahiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, yemeje ko n'ivyo ayo mashyirahamwe yafatiye ko atashingiro bifise. Mugenzi wacu Diane Ninazwe yaganiriye na Vital Nshimirimana harongoye Urunani Forsk ruri muyatanguje uyu mugambi, amubaza icyo uyu mugambi uzoshika ko mu gihe leta itabemera.
Ibyanye byose twe n'icambere cyo cyo twe turabarundi, hanyuma usibye yuko turabarundi iyo leta iduga ibyo biyemewe n'amategeko biyemewe n'ibyiza shingiro. Icyo kiringo Petre Nkurunziza yihagiye mu mwaka w'2015 nibyo byaraye intango.
Ibazwa igihugu cy'u Burundi kuva muri 2015 gushika nino saha.
Ibyaraye biragira ati kwiba ingoma. Uno munsi rero nicyo gituma duhagurutse abanyagihugu bose kugira ngo tumubwire tuti nateshwa te, kuko kuva mu mwaka w'2015 igihugu cy'u Burundi kiri mu makuba adasanzwe, hanyuma bigiye kuyugwa n'umugambi y'uguhindura ibyiza shingiro babicishije muco ngo bita kamarampaka. Rero tumaze kubibona tugaraba ngene igihugu kimeze, twebwe twatanga igisekega twishe teshute kugira ngo duhamagare abanyagihugu bose bahaguruke. Ntibaje kuvuga ngo bagiye gutora ego canke oya kuko ntikunda, ahubwo bagwanye uwo mugambi w'akamarampaka icyo bita referendum mu Gifaransa.
Ndabumva neza muvuga muti twe ntitwimirije guhimiriza abanyagihugu gutora, oya.
Oya ntituzobibahimiriza kuko twe tuvuga tuti ni kamarampaka bikwiye, kuko mu Burundi naho abarundi bose abari mu Burundi n'abari mu makungu bohamagarana bakavuga bati oya. Ntizobuza yuko uwitwa Pierre Claver Ndayicariye yandika yuko batoye ego, urumva rero yuko akana kamaro.
Muti nitugeza kubwira abanyagihugu ngo batore oya, ubutegetsi nabwo bw'ibujumbura ati mwavuga mwareka ntitubazi, none uwo mugambi teshwa ute na uzoshika kuco mwihaye gute?
Ndaguhakarora ko mu mwaka w'2015 abanyagihugu kugira ngo bagende kwiyamiriza ikiringo cya gatatu ntibagiye kugahaka canke ntibagiye ku nguvu twarabigishije. Ubu rero tuzobigisha umwe wese afata umwanya yiyumvire kazoza ku Burundi, na cyane cyane abo nyene bo muri CNDD-FDD bo nyene nibo batumiriza guhaguruka, kandi turabyizigiye cyane bakadufasha urugamba bakamubwira ati yewe mugenzi teshwa utiriwe mu ihere, harageze yuko igihugu cy'u Burundi kiriho nk'amahoro, harageze yuko abarundi n'uwese yubahirizwa mu gateka kiwe. Hanyuma rero ingufu nazo niho duhamagara abanyagihugu bose umwe umwe mu gatwe kiwe abaje umutima agira ati nshakayo cy'igihugu ndimwo kizomera gute. Ninde abanyagihugu bumva yuko boshobora kurekerana yuko abarundi baguma bicwa bapfungwa aho muri icyo gihe nta kundi. Nubwo turazi yuko ari benshi bashaka ko ibintu bihinduka, nicyo gituma dusaba abanyagihugu gukoresha ubwenge, kuko nicyo cyane kiranga abarundi mu ngwano zose tumaze gukora.
Gukoresha ubwenge mushatse kuvuga iki?
Gukoresha ubwenge turanabivuga no mu itangazo tuti ni gukoresha ibikorwa by'ukwangira intwaro y'igikenye yuko ibajyana ishaka abanyagihugu bakabikora badakoresheje igikenye, badakoresheje inzira zisesa amaraso, badakoresheje inzira zishobora gutosekaza agateka k'abandi. Ibyo rero nibyo ku isi yose nibyo byakuye amaleta y'igikenye, nibyo byakuye amaleta atosekaza bidasanzwe agateka ka dinamuntu. Nicyo gituma twibaza yuko uwo mugambi uzotuma abanyagihugu umwe wese asubira muri bankana akiyumvira ibyo igihugu kigera kimeze hamwe n'ibintu bibereka bikabandanya.
Vitani Nshimirimana, muramutswa urunani force ruhudikiyemo amashami adakiranira ibyicaro vya politike, turabashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nanjye ndabakenguruke cyane.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Igwirirana ry'abantu mu mitumba ihanamiye igisagara cha Bujumbura ni imwe mu ngorane z'ubukene mu banyagihugu baho. Abahinga mu bijyanye n'igwirirana ry'abantu babona ko inyishu iri mu kugwiza akazi kuri abo bantu bahurumbira kwegera igisagara. Diane Ndonse, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Bujumbura, arabidushikiriza.
Imitumba yo muri zone Muyira, imwe mu yagize komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura, iri mu zifise abimukira benshi bava mu ntara zitandukanye z'igihugu. Sororezo na Kavumu ni igwiriye kwa abantu benshi. Nko ku mutumba wa Kavumu, abawurongoye bavuga ko abantu bagera hafi 400 bawiyongera ko mu kiringo cy'imyaka 2. Uwurongoye zone Muyira, Gedeo Mitabavuma, asigura ko biva ko iyo mitumba yegereye igisagara cya Bujumbura. Vyongeye ifise amazu azimbutse yo gukota, ariko rero ivyo bifise ingaruka ku mvukira zaho. Ni mu gihe zivuga ko zifise ubukene kuko zitagira icyo zikora bivuye ko zagurishije amatongo yo kurima.
Mugabo mbivanye n'iyi nzara ndashobora kumuha indaro na ka kanina n'izigiye akampenda henda amereze nk'ivyo 500,000 uwo miliyoni ntari bwawo bone ako nari nsigaranye kumbure nka karya asigara ndisuza na kari zembone ikintu cyari gikwire nuko leta ikwiye kuraba ikurikize bwinshi bw'abantu ifise ikatronderera kumbure amashambu karebamwe bamwe twaragena n'ingaho mu gipatiri tukari ma ngaho umuntu yoshira nk'ibitegwa 10 mugara abapatiri baramaze kugazura baravuga ati natwe turafise ibitongwa z'abayinka tukumba kuhateragira ikibingo tugaburira inka zacu ugiye kwarima urarima bagasaba bashiramo ikibingo naho aba bamaze guteragiramo ibiharage basanga bamaze guteragiramo ikibingo nduvuga bakubwira ko atari ngoji wawe ari tongo ryawe. Ibyo byose bigatuma rero inzara igumye igwira.
Umuhinga mu bijyanye n'igwirirana ry'abantu Ngayimpenda Evariste asigura ko ingorane iboneka mu mitumba yegereye ibisagara byo mu bihugu bitaratera imbere, ariko kandi akabona ko ingorane ihagaze ahanini ku kutamenya kwa banyene kugurisha amatongo kuko batarondera ahagutse bagura. Umuhinga Ngayimpenda Evariste abandanya avuga ko ikena ry'akazi mu gisagara ariyo nkwezi nyamukuru y'ingorane.
Izo ziba ingorane kuko mu gisagara ta kazi gakwiye kariho kuko yaba igihugu cyariko kiratera imbere yaba hariho amahinguriro abo bantu babaje bararonga uzi bubaye abaye hanyuma naho kumbere yoba yari itongo ryiwe cyangwa yari parcelle agasigarana kandi gatoya agasigarana kazu abamwe utwo dufaranga yagurishije parcelle yari gushobora kudandaza hari naho kumbere yadandaje hanyuma gahomba tugahera tugaherengetera uretse ko yari kudandaza yari kunadandaza afise nakazi kabaye abanye kubera igisagara kiriko kiratera imbere arashabwira ka restaurant kasaba kazi yakubaka kararizamu akagiriki ariko ubu ivyo vyose biragoye
uyu muhinga avuga ko ingaruka ari nyinshi zipfa kuririgwirirana ry'abantu muri no mitumba muri zo harimo ubusuma ari nabwo abanyagihugu baho bavuga ko bubabangamiye muri kino gihe na cane cane ubwo mu mirima no mu mazu
kimwe turareme bakatwiba ntidusoroma ndere katuri bikadusi ntegere be kubwivye mengo kuri mana yadufatira abo bantu abo bakaronka igihano kweri
none we warufise icyo ukora zikacho kigutunza ari wakora utwufungura ntusubire kuturonka ntusubire kuronka ka kazi umva numbe amba haragana ko kwihangana birangirwa nubwo ni batatu garukiye amazi yarenze inkombe asigaye ko natwe bwe dutangura kumena amazi none umva twoba kuma turindirira uko nyene ngo hayima tuzoshike tuve natwe bazavasa ngatwakoze bidakogwa kubera ahebe kandi tukabikora bitari bivuye ku mutima kubwo ubukene cyane kubura uko umuntu agira
inga mu bijanye n'igwirirana ry'abantu ngai impenda Evariste abona ko inyishu mu gukinga ingorane zitandukanye ziva kwigwirirana ry'abantu iri mu kugwiza akazi mu gisagara
iga nta yindi nzira iriho igisagara kitagira akazi ndikibari gisagara naco geza ngo kimarire igihugu n'abantu kuko ndi baheza ngo baronke ingene babaho mu byukuri gitunga abanyagisagara nuko ifaranga ku munsi umwe rizunguruka mu minwe myinshi kugira ngo rero ifaranga rizunguruke mu minwe myinshi hateza kuba hari akazi hateza kuba hariho urudandazwa hajya ari urudandazwa n'akazi birafatanye mugabo nk'ubu kubera ubukene buri mu bantu usanga umuntu agira ati ko nguye ku bukuru tudufaranga ari utw'agashahara turonse gutyo reka ngende ngure agapfuko k'umuceri ngende ngure agapfuko k'ibiharage ngende ngure agapfuko k'amakara mbike kuko ntabigengeje uko ejo sinzi ingene bizoheza bikagenda ariho hava ko uzokwitegereze neza mu makarati nko muri zingorane turimo usanga ubu butike bwarugaye
uyu muhinga abandanya avuga ko izingorane zijanye n'igwirirana ry'abantu babimukira mu mitumba ihanamye igisagara cha Bujumbura zibonekeza no mu ntara zifise ibisagara bigwiriyemo abantu nka Ngozi Kayanza na Rutana I Bujumbura Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba
batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, Mpayimana Philippe aherutse kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda, asaba komisiyo y'igihugu y'amatora kugabanya igitigiri cy'amajwi asabwa umukandida wigenga kugira ngo aronke abashinga amateka muri leta. Uwe munyepolitike asanga umukandida yigenga akwiye gusabwa byibuze amajwi atarenga 2%. Inkuru ya mugenzi wacu Asumpta Kaboyi.
Uyu munyapolitiki avuga ko kugeza ubu mu Rwanda nta mukandida n'umwe wigenga wari wabasha gutsindira umwanya w'umudepite. Mpayimana Philippe yabwira Ijwi rya Amerika ko mu byagiye binaniza aba banyapolitiki bigenga, we yahisemo kubitangariza komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ndetse anayisaba ko hari ibyo yahindura kugira ngo abakandida bigenga babashe nabo kubona imyanya mu nteko ishinga amategeko.
Cyane cyane bijyana n'uriya mubare w'amajwi 5%, bari babigabanye. Niba hari imyanya 80 y'abadepite, umukandida wigenga bivuze ko haranira umwanya umwe, kuki batamusaba kimwe cya 80? cyangwa se tuvuga imyanya yagenewe amashyaka kuko ni imyanya 53 kuki batamuharira kimwe cya 53 cy'amajwi mbese biri munsi ya 2%. Babyoroheje mu nama y'igihugu ishinga amategeko hazajya habamo n'abakandida bigenga menshi.
Uyu munyapolitiki asaba komisiyo y'igihugu y'amatora ko yazamusonera ntiyongere gushakisha mu baturage imikono 600 y'abamusinyira kuko yayibonye ubwo yiyamamazaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu umwaka ushize. Iyi mikono isabwa umukandida wigenga iteganywa mu itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2010 mu ngingo yabyo ya 94 ariko itegeko risaba umukandida wigenga ushaka kwiyamamariza umwanya w'umudepite urutonde rw'ibura rw'abantu bagera kuri 600 bashyize umukono cyangwa igikumwe kuri liste ye mu gihugu hose harimo 12 babarurirwa muri buri karere. Iki cyemezo cyakunze kugora abakandida bigenga nacyo kiri mu byo Mpayimana Philippe ashaka kuri komisiyo y'igihugu y'amatora yazamusonera. Mpayimana avuga ko ibyo asaba inzego zibishinzwe zitabihaye agaciro, yizera ko gahunda afitiye abanyarwanda yatuma bamutora akabasha kugira 5% asabwa ngo umuntu abone intebe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda.
Nifuza cyane bamwe mu banyarwanda bumva batumvwa bashobora kwibwira bati bari abantu baduhagarariye ndumva badatanga ibitekerezo byanjye cyane bumve ko hari undi mushyawe bashobora kwisunga. Abo nakunze kuvuga cyane nyina bamwe n'abatari mu mashyaka, abandi n'abari muri diaspora n'abari hanze. Abantu bari hanze bumvise bati hari umudepite wiyemeje kutuvuganira, hari bimwe mu byahindura bituma ubuhunzi budacika. Demokarasi ntabwo ari ugukina, demokarasi ni ukurwanya. Abantu bose bashobora gutekereza gukoresha intambara bashaka ubutegetsi. Nubwo benshi mu batuye hanze basa n'abatanyizera kubera ko tutabona umwanya uhagije wo kuganira, bakanakeka bati ntitwamutumye, bakanakeka bati kubera iki yemerewe gutaha. Nzakomeza mbavuganire kugeza igihe bazanyizera. Ibijyana no kugabanya imbyaro, ibijyana cyane cyane no guha ingufu itangazamakuru. Nkubise ko abanyamakuru mu mwaka urangiye bagiye bitwa amazina ndetse bumva abatesha agaciro, nsanga nyine ko hakwiye ko mu mategeko y'u Rwanda habamo iriha ingufu abanyamakuru.
Mpayimana uri mu Rwanda n'umuryango we avuga ko yahisemo kuba rwiyemezamirimo yikorera ku giti cye. Uyu munyapolitiki ushaka kugerageza amahirwe yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko yarayerutse kubona amajwi 0.33%, ahwanye n'amajwi y'abamutoye agera kuri 50,000. Uyu yaje ku mwanya wa kabiri akurikiye perezida wa Repubulika Paul Kagame wabonye amajwi 98%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rakoze mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo, Ijwi rya Amerika, ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Icegera cy'umukuru w'igihugu wa Amerika Mike Pence yemereye abanyeirani ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izobafata mu mugongo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatatu heze, Mike Pence yaraneguye cyane ubuyobozi bwahoraho ko bwakoze icyo yise ko ari gito cyane mu gushikira abanyeirani mu kwiyamiriza ibyavuye mu matora atemewe na bose yo mu mwaka w'2009. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Pierre Clavan yo nkuru arabidushikiriza.
Leta ya Iran yararungitse abapolisi n'abasirikare mu bisagara bitandukanye byo hagati mu gihugu gusubiza hasa no guhasha imigumuko imaze indwi yose imaze no guhitana abantu barenga 20. Leta ivuga ko harimwo abanyamahanga bari inyuma y'iyo migumuko, ariko abahinga bo bavuga ko atari ko biri.
The people and their students are not foreigners.
Abari mu mabarabara si abanyamahanga, si n'abacangero, ahubwo n'abanyayirani baciriritse. abanyayirane bariko biyamiriza igiturire cabaye ndanse hamwe no gusesagura amatongo ya leta byatumye ubushomeri buba bwinshi ubuzima nabwo bukagora. Abahinga bavuga ko ingufu za leta zishobora gutuma ibintu bihoyahoya gato ariko ku butegetsi bw'igitugu budashobora kubandanya.
The situation has already changed. This is the first time in 40 years that the Iranian people
ubu ibintu byarahindutse n'imboneka rimwe mu myaka 40 iheze aho abanyagihugu bo muri Irani bahangana n'ubutegetsi mu mwaka w'2009 ukunyinyurana kwari hagati y'impande zibiri ziri mu butegetsi bumwe ariko ubu siko bimeze n'abanyagihugu bahanganye n'ubutegetsi byumvikana ko ubutegetsi bubwirizwa kwiyumvira neza inzira buri ko burakoresha. Icyegera cya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yatangaje mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bo muri Irani bashigikiwe bihagije n'ubutegetsi bwa Amerika buhari.
I hope and really my prayer is that the people of Iran and
icyizere hamwe n'ibyifuzo byanje ni uko abanyagihugu bo muri Irani cyane cyane abakiri bato n'abize batabura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyamerika ubwabo ari basoma mbike babo kuva kera twifuza kubabona bashikira iterambere rirama ry'intwaro rusangi. Pence yaraneguye ubuyobozi bwahoraho kubwirengagije kwemanga ku mugaragaro gushigikira abanyayirani igihe bari ko bariyamiriza ibyavuye mu matora atemewe na bose mu mwaka w'2009. Ikindi yaneguye no ku butegetsi bwa Barack Obama bwafunditse amasezerano na Irani yereke ibigwanisho by'ubumara bwa nuclear.
The reality is the Iran nuclear deal was so ill-founded because in part
kuri ayo masezerano ni mabi kabiri. Ubwa mbere nuko atabuza Irani gukora ibyo bigwanisho, ikindi nuko ayo masezerano asa na yemerera Irani kubananya ikora ibyo bigwanisho n'inyuma y'imyaka 10 ayo masezerano azomara. Pence yavuze ko ibihano by'ubutunzi byafatiwe Irani byagize akamaro kandi ko ayo masezerano aha ingufu ubutegetsi bw'ico gihugu. Yamenyesheje ko ubuyobozi bwa Donald Trump bwifuza kongera muri ayo masezerano agace kavuga ko ibyo bihano by'ubutunzi bishobora gusubirwamo mu gihe igihugu cya Irani kitosubira kugerageza kurondera ibigwanisho by'ubumara bwa nuclear.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yadushikirije iyo nkuru yateguwe na Radio Ijwi ry'Amerika hano i Washington DC igasomwa na Pierre Claver Niyonkuru. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, turabashimiye ko mwadeteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabipfuriza umunsi mwiza.
Baby, say mama, say mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you're dumb, baba, dumb, baba, and I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja, tigira kumunda, baby, say roja, cause I say mama, tigira kunduwa, I say roja, roja. Biggie money, show me love with your biggie money. Hey, mama, you're busy, buddy. You do that talk, I don't like your talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You put that by my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This lovey lovey talking, lovey lovey talking, mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say Roja, Roja, get up and go down, baby, Roja. Slinga, bakobwa bose bafite class. Nimba ufite umukobwa umeze kuriya, oya don't let her go. Me, I want Gucci, Gucci.